Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Natishwe cy' America isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe incitsi mwese muteze amatwi urono musi wa kabiri muri kumwe na Oriane Tangishaka ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga ku musi wa kabiri tuganira abakenyezi abigeme ibibazo byabo amagara yabo iterambere ryabo n'ibindi byinshi bijanye n'ubuzima bwabo mu Burundi mu kwezi guheze kwa 10 ku itariki ya 24 gushika kuri 2019 harabaye amahiganwa mpuzamakungu y'abigeme basiganwa ku makinga abayitabiriye bavuga ko iri ari mu bituma umwana w'umukobwa adasigwa inyuma mu kibano agafatwa nk'abandi bakenyezi bari mu mashyirahamwe y'inkino bahamagarira bagenzi babo bari muri politike cyane cyane gushira ingufu mu guteza imbere umukobwa n'abagore bari mu nkino zitandukanye nk'uko bitabira ibindi bikorwa bya politiki. Rero nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi nk'uko bisanzwe turabararitse ku mbuga zacu za Facebook murungike nimero yanyu kugira ngo tubahamagare mu terere ibibazo cyangwa ivyumviro. Radio yacu adresse yacu kuri Facebook ni Radio yacu VOA. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'izwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika nk'uko mubyumvise ku karirimbo katwibutsa ko tugiye mu mwanya w'ikiganiro muri isanga ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme amagara yabo ibikorwa byabo by'iterambere n'ibindi byinshi mu Burundi mu kwezi guheze kuva ku itariki ya 24 gushika kuri 29 amahiganwa mpuzamakungu y'abigeme basiganwa ku makinga yarabaye abayitabiriye bavuga ko iri aya mahiganwa ari muri bimwe bituma umwana w'umukobwa adasigwa inyuma mu kibano agafatwa nk'abandi cyane cyane abandi bana b'abahungu. Rero abakenyezi bari mu mashyirahamwe y'inkino bahamagarira bagenzi babo bari muri politiki cyane cyane gushyira ingufu mu guteza imbere abana b'abakobwa bari mu nkino zitandukanye nk'uko bitwararika ibindi bikorwa. Rero reka twumve inkuru mugenzi wacu Eloge Wirikaneza yaduteguriye kadushikiriza mu ndwi ziheze aho ayo mahiganwa yari koraba mu gihugu cy'u Burundi amahiganwa yahuje ibihugu 8. Dutega amatwi mugenzi wacu Eloge Wirikaneza hama tuje mu kiganiro nyezina.
Aho hambere hariho ibintu byinshi bikagorwa n'umukobwa ariko ubunya nabona yuko hariho ibyahindutse ubunya igitsina gore ntikiriho kirakumigwa.
Wari umwigeme Emmanuel wo mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi avuga ko urukino rwo gusiganwa ku ikinga rwahinduye byinshi uko yahora abonwa mu kibano.
Umwaka uheze nashika mu wa gatanu, mu wa kane, mu wa gatandatu ariko ubunya nabona ko biriko biraza. Aho hambere barashobora ko murandi ku ikinga cyangwa bakabona undi mukobwa ari ku ikinga bakavuga ati urya mukobwa arashyira isoni n'ibintu nk'ibyo ariko ubunya baratanguye kubyakira. Akarushye nuko nyatwa turakira n'ibindi bihugu birimo abigema bazakira hano mu Burundi ivyo biratuma besi batahura bakanabikunda ndetse hari cyahindutse cyane gose kubera aho hambere ngo nta mukobwa ngo yurire ikinga hariho ibintu byinshi bitagorwa n'umukobwa ariko ubunya nabona yuko hariho ibyahindutse ubunya igitsina gore ntikiriho kirakumigwa.
Nari Saniyo Mutoni wo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza mu Burengero izwi nk'iyambere iturukamo abanonotsi benshi kandi babunyoye mu guhiganwa ku makinga niko abibona.
baratwita ico dukeneye barakidu nakarega turashoboye nka gushaka dukeneye turashoboye ntawe ho dushoboye
ngonga turuka muri Republika ya Demokrasi ya Kongo ashimishwa hanini n'imiterere y'u Burundi ku banyonzi rikinga
la compétition s'est passée bien c'est très bon
Ikanwa ziko rigenda neza cyane ugereranije n'iwacu hashashe gusa ahari imisozi n'ahantu waduhuga turiko turinganaka kugira turonke umusaruro mwiza Adelphine niyifasha w'igihanga hari ikindi kimunyura kurusha kubona abakobwa bahora bikumira basigaye baja ahabona no mu mahiganwa manini
abakobwa n'abantu bitinya ariko uravye ivyo ibikore biriko birakorerwa ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi n'ibintu by'akarorero kubana babigeme noterakamo abandi bigeme nka anje ko bogira ishaka numwete wo kuba mu mwuga wo kunyonga ikinga bagira intege bagira inguvu bagira ishaka numwete
ariko babazwa no kubona atabikoresho bigezweho we n'abagenzi be bafite asaba umukuru w'igihugu akunze kwiyita umukunzi w'urwaruka kubasahiriza
ntabo turiko turahiganwa bava mu Misiri bava mu bihugu bitandukanye Cote d'Ivoire Benin n'ibindi bihugu bafite amakinga ateye imbere y'agaciro saba indogozi yacu iturongoye muri iki gihugu cyacu ko yodufasha materiel urukino
Deorine Butumi Makamba mu manuko afise wa mwitwara riko nyene
tukaronka nk'amashinga twoshobora gukoresha yakomakomeye kandi yari ku gaciro kanini ya kuko ayo dukoresha afise ibitesi bitoyi nabo yanganya na yandi yabandi bakinye
nifashe amagadira abarwa nkawe kutitinya no kutikumira hawa ni barere na wasigura ku mukino wo kwiruka ku makinga ari nk'izindi nkino zose zishobora guteza imbere abantu
n'uburyo buraboneka tukiteza imbere cyikrisme ni sporo nk'izindi nk'umupira n'ibiki
Liliane Nshimirimana arongoye ishyirahamwe ry'amenyesha makuru bakorera mu gisata cy'inkino mu Burundi avuga ko hatewe intambwe itari nto mu bijyanye no guserukirwa kw'abakenyezi n'abigeme mu nkino uko niko yabisiguriye ijwi rya Amerika
iriko biraza okay bukikera twari tuzi ko inkino ari iz'abagabo gusa mugabo uye turabona abagore bagenda mu mahiganwa n'abakobwa turabona abagore bari mu barongoye inkino nta giharuro nyezi na nubwo ndatanze mugabo ubu uyu kuntu mu nkino zitandukanye hariho igisata kijejwe inkino z'abigena mu ishyirahamwe ry'urukino ubwo ariko bwose ndagira nti iyo ni intambwe kandi turababona no kubibuga ibyo kera batari bamenyereye ugasanga barimo no mu nzego zifata ingingo mu ziro mu barongoye imigwi mu barongoye amashyirahamwe
Nshimirimana twari ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru bakora ku nkino bahamagarira abakenyezi kuzijukira
bwa mbere na mbere n'umukenyezi n'umwigeme bwabo kubera yuko harabayeho kwikumira muri kahise bifatiye ku mico n'imigenzo ku mbura ibyo rero ngira nti ni byiza yuko abakenyezi n'abigeme bwabo babirengera bakarengera iyo mico yo kwikumira kandi yanagaragara ko hariho bamwe bamwe usanga bakumira
abakenyezi bari muri politike abasaba gushyira ingufu mu nkino nk'izo bakoresha mu bikorwa bya politike
kenshi kugira ngo inkino zabo zitere imbere bashikeho n'abandi bagabo abakenyezi nabo kinogira nti bari muri politike kujya baharanira ibibanza muri politike babiharanire no mu nkino tubona abakenyezi bari mu ntwaro tubona nabo barongoye imigwi tubone bari ku bibuga baje gushyigikira abakenyezi bagenzi babo gutyo bizoheza bitange ingufu n'ishaka kubanonotsi b'abakenyezi babiri bati turafise abadushyigikiye natwe
uyu ni umwaka wa kabiri Uburundi butunganya amahiganwa yo gusiganwa ku makinga y'abigeme ku rwego rwa Afurika mbere ryabaye umwaka uheze uyu mwaka ibihugu bititabiriye kandi zari zatumiwe ni Tanzania n'Uganda mu gihe ibyarungitse abanonotsi birimo Misiri Benin Cote d'Ivoire Kenya hamwe na Congo mu kiringo cy'itandatu kuva ku wa mbere abo bigeme bariko bazunguruka ku Burundi bahereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu burengero mwaro Gitega hagati na hagati rw'igicankuzo mu buseruko mu Yingangozi mu buraruko hamwe no murwa mukuru wa politike Gitega aho bazohingukira eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
Rakoze cyane mugenzi wacu Joje Kaneza yakurikiranye iyo nkuru y'amahiganwa mpuzamakuru yabaye mu gihugu cy'u Burundi mu kwezi kwa cumi. Arakoze cyane. Reka rero twakire umutumire uno munsi twagize amahigwe y'ukuronka umwe mu bari muri ayo mahiganwa, umwe mu bari muri ayo mahiganwa yabereye mu Burundi ni Bucumi Berlin, nk'uko mwabyumvise mu nkuru twumvise yararimwo. Bucumi Berlin, urakoze kufatakanya ko kuganira natwe kuri ayo mahiganwa yabigeme mu gihugu cy'u Burundi. Kaze neza mu kiganiro muri sanga. Beline, uherereye neza na neza hehe mu gihugu cy'u Burundi muri aka kanya?
Ku mutumba warangiye zone mu yange komine Nyanzara k'intara ya Makamba.
Nyanzarake muntara yamakamba mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi. None Berlin tubwire muri make aya mahiganwa abo mwari muri kumwe mwiteguye gute kuyajamwo yagenze gute muri rusange.
Obgari ukuri akenshi neza bivanye na nibwo turiko kuko twereze amakinga dukoresha ntabwo ameze nk'ayabandi dukoresha amakinga mvuge muri make ari ngufi yayo twe dukoresha bobo bafise amakinga bakoresha yafise agaciro kanini kuyo twe dusanzwe dukoresha.
Ego aya mahiganwa yarabahaye kandi akaryo ko guhura n'abandi bigeme bo mu bindi bihugu basanzwe nabo nyine bagira amahiganwa nk'ayo byari bimeze gute kumenyana nabo kuganira nabo mwararose akaryo ko kumenyana.
Ego bifanye n'ukuntu ubusanzwe uzi inkuru nini kuko tuvuga indimi zitandukanye mwarashobora kuganira bifanye n'uko usanzwe uzi igifaransa mwarashobora kuvugana n'abavuga igifaransa icyongereza naho nyine mwarashobora kuvugana n'abavuga icyongereza udashoboye naho kuvugana nabo bazi icyongereza cyangwa igifaransa bivanye n'ukuntu hariho ubusanzwe usanga hariho umuntu avuga ururimi rumwe cyane cyane nk'abarundi ni bake usanga bazi nk'indimi.
Urakoze cyane Hama Beoline kini kiganiro giha ijambo abanyonye biradijwe rya Amerika nabo nyine mu kanya tuza kubaha akaryo kugushikiriza ibyiyumviro abijanye cyane cyane n'ingene umwigeme afatwa mu kibano cyane cyane yagiye mu bijanye n'amahiganwa yitwa ko yobara y'abagabo canka y'abahungu. Ariko mbere yaho reka kandi kabazo kerekeye uko wakiriye mugenzi wanyu umwigeme mu rundi kazi yashoboye kuronka ikibanza ca kabiri muri ayo mahiganwa nk'uko bivuze hari harimo ibibazo by'uko mutari mufite amakinga akomeye nk'ayo mwabonye abandi bari bafise wakiye gute kubona umwe muri mwebwe yarashoboye gushika ku ntambwe y'umudari wa kabiri kuko turumva ko hariyo ibindi bihugu byaronse ikibanza cya mbere n'icya gatatu.
Nabyakiriye neza kuko yashoboye gukoresha ingufu zose kandi arashobora gushika cya mbere na mbere twashimira Imana yamufashije agashobora gutangura neza kandi agaheza neza atasanga yagize kandi agashobora kujya mu kibanza cyiza ikibanza cya kabiri.
Ego twari twizeye ku muronka uno munsi uyo nawe akaba ari Emmanuela Rukundo turaza kugerageza kubana tumugerageza ku muronka ku murongo wa telefone twagerageje ariko ga telefone ntikakunze ariko turaza kubandanya tugerageza kugira ngo nawe nyine twumve uko byari bimeze iyo nsinzi nyine yayakiriye n'ibindi byinshi by'urugendo rwanyu nk'abari mu mahiganwa y'amakinga cyane cyane hagati mu gihugu. Ariko reka tujye ku mirongo ya telefone abanywanyi bishwe rya Amerika nabo nyine barifuza kubaza ibibazo gushikiriza ibyiyumviro muri rusange. Reka mpere kuri Jean Bimenyimana. Jean amahoro neza.
Amahoro neza cyane turabumva ibujumbura mu Burundi kwijyana.
Urakoze cyane ni biza Jean. None wewe nk'uko twabishikirije ku rubuga rwa Facebook kumbure wowe wabibonye mu kibano umwigeme umukenyezi kubijanye no kuba yoja mu mahiganwa nk'aya makinga bavuga ko ari ay'abahungu cyangwa abagabo wowe ubyakira gute kumbure n'aya mahiganwa yabaye mu Burundi yavuga ku iki?
Yewe icya mbere navuga ni uko mbanje gushimira kwanze uwo mwigeme wacu mu Burundi akishishikara mu kindi gihugu ronke ikibanza cya mbere. Rero ikintu navuga kuri ibyo mu bisanzwe mu Burundi wacu hari aho umuhungu n'umukobwa babona yuko bafite ubushobozi bumwe na cyane cyane nko mu gisagara cya Bujumbura cyane no mu bindi bisagara, hakaba hari n'abandi bo hagati mu mitumba mu misozi batabona uruhara rw'umukobwa rwarigo mbere badashima n'ibikorwa nk'ibyo yoba akoze biteza imbere igihugu nawe bikamumenyekanisha. Mbere jewe nkacangiye ako ndabagumira n'akagohe nk'ababyeyi baba bameze bene uko ko bohinduka bakabona yuko umwana w'umukobwa afite icamaze nk'umuhungu. Jewe nk'aho mperereye nko mu gisagara cya Bujumbura ndabona abakobwa bamwe ari abatagisibero nabona abakokayi kumamodokari amakwasere twidefurasamu nukuri biranshimisha kuko mbona yuko bafise ijambo ubu nabo agateka kabo kameze neza cyane rero nagira intera kamo shodera nagira intera kamo leta ko ibyo kw'abakobwa bihangira imirimo cyane n'ibya siporo ko yo batera intege cyane mbere no gusumba urwego abagabo tuba bategeje murakoze ndabashimiye
nkigufise ku murongo Jean Bimenyimana bavuze ati usigaye ubona n'abakenyezi cyangwa abakobwa bagira taxi velo none mu buryo babikora nikihe kintu kumbure gishobora gutuma bamwe n'abandi babigaya yoba ari nyambaro yoba ari uko badabishoboye batanga uvu bafise ibituma bamwe bamwe batabyakira byo bari nk'ibi
urakoze cyane ngaho naho inyishu imwe nabanza ntaguha nuko n'abantu b'abapfasoni n'abigeme bomenya yuko bafise uruhara co kimwe n'abantu b'abagabo kuko ubwabo barisuzugura hamwe hamwe ukumva ngo kirya byose no gishobora kandi ubona yuko afise ubumenyi iyo gishobora canke haba no mu nguvu ari bikorwa n'inguvu ashobora kubikora rero ibintu bijyanye n'ibyo nk'abatagisizera n'akazi gasaba inguvu mugabo jewe ndamaze kubona abakobwa atari bake bakagiyemo kandi baragakora rero mu kibano hari haba bashima kabisa bakavuga ati ego ni ntwari n'abandi nabo babasuzugura ibyo bituma navuze yuko ntutera intege abo bakobwa ahubwo uwo mwuga bakawujyamo umwuga wari wo wose w'inguvu yaba ibintu bya mekanike yaba ibintu byo gukora n'inguvu byose bakabijyamo bakabimenya nk'abantu b'abagabo icyo gihe rero bazoca bagira liberite ikwiye uwo ari we wese abubahe aca ngira ko nkebura n'ababasuzugura ndababwira ati niba bareke bakore kuko barashoboye turabashimira cyane kabisa barashoboye ego
turagushimiye Jean Bimenyimana ngaho ibujumbura mu Burundi
namwe mura
ego heka ngaruke ku mutumire wacu Bucumi Beoline kuco uyumvira cyangwa uco ushikiriza ku byerekeye ivyo Jean ashikirije hama wongere wishye kubijanye n'ivyo yavuze bijanye no kwisuzugura ati abakenyezi abigeme barisuzugura nawe uko bibona allo Beoline
ego niko nabivoda allo
ego turakumva
ego ibyerekeye uko abakenyezi cyangwa abigeme bisuzugura birahari ntiyabeshye hariho nk'umuntu aba yaratangwe nk'umwuga w'ikiringa bivanye nk'aho abaye ugasanga arabihebye bivanye n'uko zirya nyambaro twambara nawe bikavana n'aho yakuriye bamwe baca bamutanga kutariko bivanye mu mico y'ikirundi ya kera ngo umukobwa kare ngo ntiyanyonga ikinga ariko ubu asigaye ari nyonga rero baca bagutahura kutariko bakakwiyumvira kutariko n'amajambo kanaka yakavugwa ukacusanga nk'umunyonzi kanaka yahora ari umunyonzi ukacusanga bivanye n'amajambo avugwa bivanye n'ahaba bigatuma yocika intege bigatuma umenga yobivamo bigaca bituma rero umenga urakengeretse uraganyitse ariko ntabwo ubuganyitse
urakoze cyane reka ego duhe ijambo undi muntu wanyu w'ishuri rya Amerika ku murongo wa telefone dufise Niyonzima Emmanuel amahoro neza
amahoro
murahura komeye
yego
duga ku ijambo
ku kibazo twajyanye n'abantu n'abapasi ni abadamu n'abantu abigeme
ego
bembiraga yuko ariko ubuvera imigenzo ya kera ikaborohereza cyane ariko uko bigenda biraza buhoro buhoro niko abapfasoni n'abigeme bagenda barabimenyera
ego
bisaba rero ko bogira inguvu ako kantu katuma katuma basi zikuwa kwenye habilikoni mkabila liko wanakora wakumina kata mga nina basi wakumina kata wakumina kata wakumina kata wakumina kata wakumina ari kwa kumara makamino hizo, ani maga baadhi ya internetu, wohoho, mabo baadhi ya hiyo, ala mabo baadhi ya hiyo baadhi ya kama mabo. Ni matibu kuna inegawo kwa kama baadhi ya watu kwa 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 Hode ya kutuwa ya kutuwa ya kutuwa ni dhiri kukirango na wande wa nimele.
Ni uzima urafuza ti ni urabe mele kuiwewe uvona tatu bitukwa yukobo ukoresha makinga chanke wakakora huku bivuze imyuga ivona yobateze imbere nore tuvuge nko gutwa rikinga ari bintu byo kwiyunguruza bisanzwe sinzi ko wubatse cyangwa tubatse ariko nk'umukenyezi wawe afashe ikinga chanke yiguriye ikinga cyo kuza ari yunguruza wewe wo byakira gute sikintu cyo kumuteza imbere sikintu cyo gukuja gukazi ariko avuze ati genda shaka ikinga cyo kugendera ko kujya kuntu abagabo bafite ikinga bagendera ko wewe wo byakira gute
yewe ndabikunda ndabikunda cyane nakore nzakorera mwana ku tuzi n'ubona singa nabikoreza kuretse umukozi aba yahaye n'akazi gakamera mu nakubyara cyane nta nari hagati cy'umuntu n'umwe kugera kujya kuri tora ndaba gatora kuri cyo kandi akora ko twaho yasebye mu kazi cyane yuko akandi cyane cyane ndabo yagize hakiri kare nta nari soboye nta kamana ako tumarika neje kuko nkabaga makinga muri kigihe naho ingende kwabaga habaye bitanye n'amakinga n'amamoto yaba cyase niba ari amadirektori imbere yawo na yuko kuko ari akinga nawe babo basara bana kwa muganga n'ibindi ndi bagaraga batari hagufi Gara hiva fatia huku jana wana kumatua kusigabu mkabutoya ukuwa matau mkabutoya Hata mga mimi reiki nakujari mtuwa ya hindi ya hati jena hala kiko Jewe wajina mkumi nibi sani Mbana yuko atatiko eti umidamu ati uzakora Mbamu hori mga mbira biya kaza kwa kama mbamba yu mbamba yu
mbamba Urakoza chane punhero rando yawe Nyonzi Emmanuel Tragushimie Ego hama ngaruke kuri ubucumi Eline twumvise ko bamwe mu bagabo bamwe mu bashinga ntaye bavuga ko atakibazo babibona yuko umukobwa cyangwa umukenyezi akoresha ikinga none ka Eline wowe ababyeyi bawe ugitangura gutwara ikinga bo babibona gute babyakiriye gute
cyowe ababyeyi banje babonye kandi gutwara ikinga cyane nk'ibyo byo kujya mu mahigano nagiye mu mahigano wanarisanze kuva mu buto bwanjye sanze nyonga ikinga bisanzwe nyine nk'uko umuntu hari nyonga ari muhira cyangwa hari ibyo agiye nko kujyana ko yikorera akagashyira ku ikinga nari sanzwe ntwaze ikinga rero cyane numva barahamagaje ko ihiganwa ry'abanyonga amakinga kanjya kwiyandikisha muri yiyandikishije muri bo ha macamba muri batatu ba mbere cyangwa byinjira mwuko ama babyeyi banjye basyakiriye neza kuko nari sanswe ndari nyonga nubwo ntari umunyonzi serukira gihugu cyangwa ntari umunyonzi anyonga ishinga akajya mu mahigano nari sanswe ndari nyonga
ni ikintu kimenyerewe ngaho iyo nzarake usanzwe uherereye ni ukuvuga aho uri mu kibano basanzwe bamenyereye kubona abigime n'abakenyezi ku makinga
ego ni basanzwe babimenyereye abakenyezi banyonga amakinga cyangwa abakobwa banyonga amakinga ariko ntabwo bari bamenyereye babona abakobwa bajya mu mahiganwa rero babonye ugiye ihiganwa ivanye kujya kuntu ugiye muri siporo muri antrenema cyangwa kuvuga ugiye muri siporo nyine yo kunyonga ikinga yirya nyambaro wambaye bivanye n'ukuntu wahora wambara ukundi bakaca babona imyambaro ihindutse niho amajyambo atagwirira naye handi ngo bari basanzwe bamenyereye nyine babona abakobwa banyonga amakinga
ego kumbure navyo nyene turaza kubiganira ko vyerekeye inyambaro kuri abo bashora ko badashimye izo nyambaro canke bafite ico babivuga ko reka twakira uwundi munywanyi ku ijwi rya Amerika turafise ku murongo wa telefone ni Tanga Simon amahoro neza akaze mu kiganiro Simon ndumva aga telefone kamugoye reka tuje kuri Julius Munezero Julius amahoro neza
amahoro kuri twese ntare
urahora komeye
nakubaza
cyo Yesu byumva gute
ngo uko mbibona ko kuri byo by'uburinganire ngo uko mbibona mu Rwanda aho ndo ngo mu Rwanda rwose kuba umukobwa atanga umuntu w'igitsina gore yaba ari atwara igare cyangwa akora undi murimo aho gusera bitwa ko ari uw'abagabo bimaze kugenda bisa naho nta gisa kibirimo bimaze kugenda bigaragara ko uburinganire kuri buri hantu hose byamaze gufata indi ntera bimaze kuzamuka tugereranyije bimaze kubyara ibintu
ku bijyanye
ubungubu niba wenda munabyumva mwarabyumvise yaba ba umunsi wari uri mu muri turu y'amamodoka abatwara amagare wenda nubwo bitaragera ku rwego rwo hejuru nko mu zindi kategori ariko ubona ko uburinganire bumaze kuzamura urwego
none Gajire ngaho onye uherereye sinzi ko ari mu Kigali canke ari mu gihugu hagati nk'uko mubyita mu caro niko bimeze ku bijanye n'iringanire ry'ibitsina cane cane ku bijanye nko kugendesha amakinga bifatwa kumwe bimeze gute
mu bimwe ku bijanye no kugendesha ikinga ntabwo biragera ku rwego nuko abakobwa bageze ku rwego nk'urw'abahungu ntabwo birabizana kwizana ariko uko biri kose hari impamvu irimo iragenda iterwa umunsi ku wundi bigaragaza ko harimo diferanse mu byaro wenda niho wakiri ikibazo bisa naho bigoranye cyane umuco ukibago se ariko uko biri bigenda bihinduka umunsi ku munsi ku buryo twizera ko mu gihe kizaza rwose nta diferanse nini izaba ikirimo.
Urakoze cyane Jules, turagushimiye. Hama Bucumi Berline turi kumwe wahoze muri aya mahiganwa yabaye mu kwezi guheze watubwiye bimwe mu ntambanyi n'ibikoresho mufise kugira ngo mushobore guhiganwa neza. Amakinga mufise ntiyari akomeye nk'ayo mwabonye abandi bari bafise, none ubona intambanyi zihagaze hehe? Hoba ari muri ayo mashirahamwe murimwo mudashobora kuronka imfashanyo nk'uko muvyifuza, intambanyi ziri hehe kugira ngo muronswe ivyo mukeneye kugira ngo mushobore guhiganwa kuri urwo rwego mpuzamakungu mwahiganywe mu kwezi guheze?
Kwa sababu yuko boshobora kuturosa amakinga akomeye kandi yafise agaciro kanini nk'ay'abandi, kuko ayo dufise ntabwo yameze nk'ay'abandi bakoresha. Twari twakoresha amakinga ari munsi y'ay'abandi akinye y'ayandi bihugu bari baje gukinira ino mu Burundi bari bafise kandi hitandukanije ibintu.
None mwarimu ayiyungunganye mutereranya amafaranga kugira ngo muyagure canke mwarimu ayakuye he kugira ngo muyaronke?
Nayigihugu
rero musaba yuko bokongeraza
uburyo.
None akamo kanyu murumva kare ko karumvirizwa canke bimeze gute? Murafise cizera?
Ego ba twashikiriza ibyiyumviro birumvirizwa, turindiriye rero tuzorabe uko bizogenda.
Ego reka tubandanye ku murongo wa telefone abandi barifuza kubaza no gushikiriza ibyiyumviro. Nsabimana Daniel turi kumwe mu gihugu cy'u Rwanda, uraho neza?
Muraho.
Urakomeye?
Yes, ndakomeye, tumeze neza.
Ibyiyumviro canke ikibazo?
Murakoze cyane. Ndagira ngo nshimire uwo mwigeme Emmanuel, uwo murundikazi Emmanuel Rukundo, kuko rwose yakoze ibintu bidasanzwe, ibintu byiza kandi bikwiriye. Ikintu rero ngira ngo mu by'ukuri ko ubona ibyo bintu bitaba byoroheye buri wese cyangwa se bigerageje ko bidahita bimuhira, mbese usanga ari inzira ndende. Adufasha dusobanure mu by'ukuri ese niki abona we cyagakwiye kuba ari ikintu cyafasha umuntu wagakwiye kuba ahisemo gukora ibyo bintu? Niki mu by'ukuri abona cyamubera ubutsinzi bukomeye nk'umuntu wahisemo gukora nk'ibyo we yakoze? Ikindi atubwire mu by'ukuri ni imbogamizi ki yabonye zari zimukomereye zamukomereye muri urwo rugendo yanyuzemo. Murakoze cyane zewe wa radio yacu.
Turagushimiye nawe. Ego butumi Beoli navuze ati none ni iki cyokogwa hari impanuro wotanga? Cyane cyane ko bariko baratangura kuja muri uwo mwuga muri icyo gikorwa cyo kuja mu mahiganwa. Ego Daniel abaza ati hari impanuro wotanga cyane cyane ko bariko barinjira muri aya mahiganwa muri bibikorwa byo gutwara makinga nk'abigeme batangura impanuro zo bari izihe ni giki wo babwira
ahubwo no buga si impanuro ahubwo no buga ati n'ubwo guhimiriza uwo babyiyumvamo akagenda nk'abyiyumvamo mu mutima we akamuntu amusunika akagenda avuga ati Jezi kuri ndumva ndakunda ikinga ndumva ko noshobora gushika aho abandi bashyitse ashobora kuba nk'abanaka ashobora kuba umukinnyi atwaje ikinga bakiyumvamo yuko atagukumirwa bakiyumvamo yuko gutwaje ikinga ari ikintu gisanzwe umuntu wese akaciyumvamo akagikunda.
Ego twakire ubundi ku murongo wa telefone ni Sibomana Mashitse amahoro neza
amahoro mahoro
mahoro komeye
ego
akabazo canke cyumviye
mu bisanzwe ni cyumviye mu bisanzwe jewe ndi mu ntara ya Kirundo komine Busoni aho mba mu karere karimo imisozi ahusanga bisaba yuko ugwaruka rw'abigeme rwigikira kunyonga amakinga bivanye n'ibikorwa dukora ingene usanga biba ibitoroshe ndashaka rero kubwira umuntu w'umwigeme ahari hose yoba ari karanyumva ko yokwigira kuwo mushiki wacu Emmanuela yashoboye gutsinda iryo higanwa mu ibyo bihugu bingahe bigera muri bitanu ko nabo bugira kuraje kwigikira kunyonga amakinga ukurumva yuko harimo ingabirano nziza zo kugira amahirwe yo kugenda gusiganwa ku makiri ugasanga baratahukanye ubushimwe ikindi kandi ibintu usanga bishobowe n'abahungu muri kino gihe nabo tica tubona yuko bashoboye kuba bo bikora ku buryo bashobora kwihangira n'imirimo isaba yuko bakora ubuzi busaba yuko batwara ibintu ku makinga
ubuzi butwara ibintu ku makinga ni byo koko nk'uko twa twabyumvise hariyo abagira taxi zero no ngaho mu Kirundo niko bimeze hariyo abagira taxi zero babigeme cyangwa abakenyezi
mu bisanzwe nta batagisizero bahari mu gabo nk'uburere tubamwo hariho ahitwa Imurore hariho abita ahantu bita ku munazi hariho aho bita Inyarunazi hariho ahitwa za Marembo kubera amazi usanga bayavoma bayakuye kure hariho usanga bakorera amafaranga mu gutwara amazi ku makinga ikibido ugasanga bariko barakigurisha 500 abandi nabo usanga amazi bataronka amahera yo kuyagura urumva ko baca bagira amahirwe yo kugenda kuyitanira
birumvikana ko ari umwuga mu yindi myuga yinjiza amafaranga
ego n'umwuga winjiza amahirwe urumva aba ab'igitsina gore barakwiriye kwigukira kwiga kunyonga amakinga kuko turabona yuko nabo bashoboye kuko uwo mushiki wacu twumvishije twarahetarukanye agashimwe kandi urumva yuko bikwiye gutuma bagira kuraje nabo yo kwiga kunyonga amakinga
ego akoze cyane twakira uwundi muri hanyuma ijwi rya Amerika ku murongo ni Emmanuel nibona
mwamere neza
muraho
ubuti wanyuma ndi mu Burundi agomba kuvuga ku bijyanye n'akazi k'abakobwa ubu nta kazi k'abakobwa kikihari mu bisanzwe rero ndari bujumbura ariko nama ndabona ari umukobwa umwe w'umutakisero kandi arakora agatwara abantu akabatwara hirya no hino bakiyunguruza neza atacaniye kanatsinda rero uko tubisoza yuko hari ibikorwa tuba cyaragenewe abahungu bakobwa batashobora gukora ahantu hatana nk'akarorero umubawa wacu francine ndiyo saba ku bikuri kubyo yakoze mu makurungu ibyo byose bikagaragaza ko n'abakobwa bashoboye
ego nibyo koko yageze ku rwego rwo hejuru cyane
rero aho tukisa abakobwa umuntu yashobora guha informasiyo ubwira bakitabira ibikorwa na byo nyine abahungu bashobora kuba bakora hari n'abantu haba kompetisiyo abahungu n'abakobwa ugasanga hari abakobwa barushije abahungu bitewe n'abakobwa batabikora ata bibishaje mu bakobwa abahungu bakobwa batashobora.
Ego turagushimiye Emmanuel akarorero keza kandi kerekeye uwundi murundi kazi ageze ku rwego mpuzamakungu ruhambaye cyane yiruka cyane cyane ku mametero majana umunani ku rwego rw'isi aratsinda abanyamahanga benshi cyane aho yamayagi mu mahiganwa atandukanye. Ego hama Beoline nawe ubonye Francine Niyonsaba yari kariruka yari mu bihugu bitandukanye mwebwe mubivuga kwiki kumbure bishwa kwa bibatera intege ariko iyo mumubonye Francine Niyonsaba namwe mukaba muri mu bijanye n'imikino n'inkino mubivuga gute mu byakira gute
tugashira neza kandi biratunezera kubona yuko hariho uwundi murundi ashoboye kwiruka n'amaguru biratunezera cyane kandi bigatuma natwe ingufu twoca tugira ingufu.
Ego reka twakira undi munywanyi kuri Amerika ku murongo wa telefone dufite ni Lucky Ahmed Kwizera dusanzwe tuganira nawe mu kiganiro muri sanga kenshi mu gihugu cy'u Rwanda. Ahmed amahoro neza. Ahmad
amahoro
murahoro akomeye n'umunsi
muranyumva neza
neza cyane je 5 kuri 5
yego ni bisanzwe mu majyaruguru y'u Rwanda mu kere ka Rwanda ndabwiyoga. Ndagira mvuge ubu muri iki gihe nta mirimo y'abakobwa cyangwa se imirimo y'abahungu ikibaho, bose barasa nk'aho bafite imirimo imwe bakora bimwe. Ibyo cy'uko abigeme bashobora kugendera ku magare n'ibintu bisanzwe, ahubwo ikiba gisabwa ni ukubyumva ndetse no kuba leta z'ibihugu zabiha ingufu nazo zikabemerera cyangwa se zikajya zibaha ubufasha nk'uko ziha urubyiruko rw'abahungu. Ugasanga ari nk'ubufasha buri muri muri financial cyangwa se ubufasha bushingiye wenda ku bitekerezo bakabaha ubufasha. Ndebye nko mu Rwanda usanga nta muhungu nta mukobwa bose ni bamwe, usanga no mu mashuri bose barigana, ntawavuga ngo njyewe ngo ndi umukobwa cyangwa se njyewe ndi umuhungu, usanga bose ari bamwe kandi imirimo bagomba gukora abarimwe. Ntabwo ari nka kera wasangaga umwana w'umukobwa usanga yibanda mu bintu byo guteka, kwita mu rugo, imirimo yo mu rugo. Ubungubu imirimo yose isigaye yarafunguriwe buri umwe umwe wese. Nabwira wenda nk'abo bigeme batsindiye iyo myanya se nta gitekerezo bashobora kuba basaba leta ko wenda yabafasha mu kubaha nk'ayo makinga agezweho kugira ngo babashe kuzajya batsinda amarushanwa. Nk'icyo gitekerezo nari mfite. Murakoze kubumva ijwi rya Amerika mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rwamagana wa Buyoga.
Kwizera tukigufise ku murongo turabona ko bamwe batashobora kuba babibona uko ubibona canke n'abandi twumvise mbere bari babishima ko ata myuga y'abakenyezi canke y'abagabo igihari. Hariho umwe kuri Facebook yanditse avuga ati aho yitwa Filemo wiyengera ati reka gushinya n'ivyo Imana itashoboye kunganisha. Wewe uje ubivuga ku iki ko bavuga ati abagabo n'abagore canke abahungu n'abakobwa ntibangana, ico ubishura gute iyo uvuze uti nta myuga yabo yigeme n'abahungu ihari?
Umukobwa afite ikimwe n'imbaraga umuhungu afite, nta murimo n'ubwenge umukobwa afite ni kimwe n'ubwenge umuhungu afite, nta murimo ashobora kuba ahezwamo. Ibintu wenda yaba ahezwamo ni ukubyara wenda no guheka abana n'iki, kandi uwo si n'umwuga. Reba mbona nko gukina umupira umukobwa yakina, kugendera ku igare nawe yagenderaho, n'indi myuga yindi umukobwa ashobora kuyikora hatitaye ku gitsina yaba afite.
Urakoze cyane. Ego urakoze cyane Kwizera ngaho mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire n'abandi. Turafise Leonidas ku murongo. Leonidas uraho neza? Alo Leonidas, amahoro Leonidas. Uratwumva?
Ya mahoro.
Urahora kureka.
Ndabumva. Ndakomeza.
Ikibazo cyangwa icyumviro kuri iki cyerekeye amahiganwa y'amakinga kubigeme cyangwa muri make imyuga y'abigeme n'iy'abahungu uyibona gute?
Ndayibona nyine biriko biragenda neza natwe twari twagize intuzi nyine kwa gitamanyi kuba natwe mwotwunganiye.
Alo?
Alo?
Ego, senda kumvise neza?
Ndabona biriko biragenda neza.
Uherereye he ga Leonidas?
Yewe. Ndi hano Muyinga.
Muyinga. Muyinga abakenyezi cyangwa abigeme batwara amakinga mu byakira gute?
Tubyifashemo neza.
Turagushimiye. Reka twakire n'ubundi Fabien mvuye kure. Amahoro neza Fabien. Fabien turi kumwe ku murongo. Fabien turamuronga. Reka twakire Epitas. Amahoro neza.
Amahoro neza.
Urahora komeye.
Ndakomeye.
Ikibazo cyangwa icyumviro?
Jewe icyumviro notanga nubwo muvuga ngo abakobwa ngo bangane n'abahungu jye mbona nk'icyo kintu kidakunda kweri kuko nta bibiliya mpenga ntibyemeza.
Iyo ubyumvise gutyo ga Epitase ubyumva ko baba bashatse kuvuga iki? Iyo bavuze ngo umuhungu n'umukobwa bangane, wowe ubyumva ko biba bisigura iki? Kuko hari igihe abantu babyumva kwinshi, hari abavuga ati kumbure inguvu, ubwenge, banganye imishahara, banganye icyubahiro, banganye ijambo. Wowe ubyumva bashaka kuvuga iki? Iyo bavuze kubanganisha,
bemba ndumva bashaka kunganya icyubahiro na byo kweri barinda banganya icyubahiro n'imiryango ya kisanduka ivyo kuwundi mugabo n'umugore bangana.
Kuri wewe ni ibijyanye n'icyubahiro, hama ku bijyanye no guhembwa imishahiri, guhembwa imishahiri imwe naho iyo bavuze ati bangana n'imishahiri,
guhembwa imishahiri imwe nta kibazo mu gihe ibikorwa bakora ari bimwe, aho nta ngorane kabisa.
Hama kungana uburenganzira bwo gukora ikina kiriya, haba ari gutwara ikinga cyangwa kudatwara ikinga, hoho ubyumva gute?
Oya, gutwara ikinga n'ibindi bigendeshwa nta kibazo, byigwe gusa mbona batongana n'ibijyanye n'icyubahiro. Hari ibintu abagore nyine, hariho aho abagore bagarukiriza n'abakobwa n'ahandi abahungu nabo baca batangurira, kandi n'ubudi hariho ubudi bumwe nk'abagore umwe nyine usanga badashoboye
kuko batanganya bamwe inguvu zo mu mubiri.
Inguvu zo mu mubiri bijyanye n'inguvu zo mu mubiri nyine.
Rero kumbure kuri wewe ni byiza yuko abantu bokwama batawumora neza iyo bavuze ati kungana, kuko hari ibyo wemera n'ibyo utemera ku bijyanye n'uko kungana nyine. Alo? Ndakeka byamugoye ku murongo wa telefone, ariko nari nifuje kumva uko abyumva Epitase, ariko nduva ko bimwe arabyumva bijyanye no kungana, haba ukwemererwa gukora ibintu biriya, ariko ku bijyanye n'icyubahiro ati ahonye sibyo. Urakoze cyane. Hama umutumire wacu turacamufise ku murongo wa telefone. Bucumi bwo kuvyo bamwe bagiye barashikiriza, ubivuga ku iki? Haba ni nico Epitase yashikirije ku bijanye no kunganisha cyangwa kugira uburenganzira bungana, wowe uvyumva gute, uvyakira gute? Alo Bucumi? Deoline turi kumwe?
Ego.
Wacumvise ikibazo? Bimwe mu by'abanywanyi. Bimwe mu by'abanywanyi bagiye barashikiriza ibyumviro byabo bijyanye n'ukunganisha abahungu n'abakobwa canke muri make uko babyakira, uko babifata. Wowe bivuga ku iki? Iyo wumvise bariko bavuga ati kunganisha uburenganzira cyangwa kunganisha ibitsina, we uba ubyumva gute?
kunganisha uburenganzira jyewe uko ndazumva numva yuko umukobwa cyangwa umuhungu batahura yuko itandukaniro kata atandukaniro ririho akazi umuhungu ashobora gukora kajyanye n'umwuga w'insinga n'umukobwa ko yashobora kugakora bivanye n'ukuntu ashyirumvamo.
Urakoze cyane reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire abandi banywanyi bishwe cya Amerika. Fabiano mvuye kure uratwumva?
Ndabumva imbaraga na cyano.
Ego.
Kirewe kandi nwanza gute kushikiza ni intererano. Hello?
Ego turakumva.
Ego cyane nwanza gushikiza ni intererano. Kuko je cyano none abakobwa nabo nyaka kwiye kumirwa barashoboye. Akarero jewe ndi hagati mu gihugu ndi mu ntara ya Karusi.
Alo Fabiano, ego waruvuze?
Nchi abe no shikiza ni intererano kiba ndi mu ntara ya Karusi. Tugiye kubiraba abakobwa nabo nyine bari kukizi barashoboye ni kuvuga hari ibyo usanga n'abakobwa bashoboye. Ubu yari kayashikiriza yuko ngo hariho limiti hagati y'abahungu n'abakobwa, hariho n'ibyo abakobwa bashoboye usanga n'abahungu badashoboye. Nko mu kibano bigiye bya kera ubu cyarahagaze byo kuvuga yuko umukobwa ari uwo kujya mu ndimiro cyangwa mu gikoni mu gikari. Abakobwa nabo nyine barafite uburenganzira. Njyewe nk'uko kandi ndabona yuko nazijya cyane turusha izashemeye ntibishemeye kuko urumva abakobwa batwaye cyane abahungu nabo ndetse na gahunda zigatwara 70 urumva yuko 30 ari zikeya cyane. Kuko urugero rwa none abakobwa nabo nyine barafite uburenganzira ya mwikaya ndende kigi kuva mu kibano kugera no ku gihugu. Akarorero nk'uko umukobwa arayabaye uwa kabiri yihiganwa urumva yuko iterambere kuri we kandi n'imiteka ku gihugu.
Yego gihugu kirabonekana kiramenyekana mu mahanga kiramenyekana mu makungu. Iyo nivyo koko umwigeme umurundikazi yashoboye gushika kuri rya ntambwe abandi mu bindi bihugu kumbure batashitse.
Yego.
Urakoze cyane Fabia. Reka twakire turagushimiye cyane. Tuce kuri bucumi kubijanye nuko kugerageza gufata intambwe yo kugira ngo mwiteze imbere mu bijanye n'amakinga. Bega mubamuja mu zindi ntara kugira ngo mushobore kugira ibyo wise guhimiriza abandi bigeme kugira ngo bashobore nabo nyene gufata iyo nzira mwafashe yo kwiteza imbere biceye mu makinga. Buti
akese bidukunze kujayo.
Nimukunze kujayo. Muri muguma muri yo ntara.
Yatubwe gusatuja hamwe dukora tujya tuva mu ntara zitandukanye hakagira aho duhuriye akaba ariho tusha dutangura gukorera imyitozo imimenyerezo tugatora nk'umuryango urumva tuba twavuye mu ntara zitandukanye tugahurira ahantu hamwe.
Urakoze cyane hama muri izo zindi ntara mubona uyu mwuga wo gutwara amakinga nawe nyine bawijukira bawumenya mu bisanzwe gutwara amakinga cyangwa kuja mu mahiganwa y'amakinga mu zindi ntara mu gihugu mubona byifashe gute?
Hari abaziyumvamo n'abandi usanga batabyiyumvamo. Rero mu bamwe babyiyumvamo harimo ababyakira neza bagashobora kuza tukajya hamwe tukaza guhura n'izindi ntara tukagira icyo bita umuryango akaba ariho dukorera imyitozo.
Urakoze.
Ego
reka twakire abandi banywanyi b'ijwi rya Amerika ku murongo turafise Norbert uratwumva? Alo Norbert.
Yiriwe neza.
Amahoro. Ego.
Ndi mu Rwanda. Ndi mu Rwanda mu karere ka Rulindo umurenge wa Buyoga. Ikimbiro cyanje nuko abana b'abakobwa kimwe na b'abahungu bakwiye kubaha ubwigenge bagaterwa inkunga kimwe n'abandi hanyuma n'iterambere rikiyongera mu bana b'abakobwa ariko cyane cyane abakobwa na Leta wenda y'u Burundi yagakwiye gufatikanya n'ibigo ikareba ukuntu yazamura urukino rw'igare rukiyongera cyane hanyuma n'urubyiruko rw'abakobwa rukibonamo.
Nuko wewe ubona Leta ari ifise uruhara runini cyane kurusha haba ari ababyeyi mu kibano canke abarezi.
Bose bagafatikanya muri kimwe cyose.
Ego reka kumbure na Beoline twumve niba ariko abibona. Beoline wowe ubona uruhara cyane cyane ku bijyanye n'ibicyo turavuga byo guhimiriza abigeme nabo nyine bakaja muri uwo mwuga canke muri bibiri zihiganwa ni Leta ni ababyeyi n'abarezi ubona byo ari bande cyane cyane bufatiye ambere. Beoline Allô, Beoline?
Ça?
Ratko, Ego, Beoline, Ratko, non?
Ego, Mindavou.
Ego, ubona ari Leta, canke ari ababyeyi mu kibano, canke abarezi, bufata iya mbere guhimiriza abana babigeme kugira ngo bashobore gufata intambwe nk'izo muri ko murafata.
Cyane cyane Leta niyo yohimiriza urwaruka.
Urakoze cyane radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga uno munsi wa kabiri turiko turaganira n'abigeme ku kibazo cy'abigeme cyerekeye ukuja mu myuga itandukanye ijanye no gukora bimwe babona abandi babona ko ari nk'iby'abahungu cyangwa iby'abagabo. Uno munsi turiko turaganira ku bijanye no gutwara amakinga. Umwigeme yitwa Emanuela yashoboye gutsinda ikibanza cya kabiri mu mahiganwa yabaye mu ndwi zibiri ziheze mu gihugu cy'u Burundi y'amahiganwa mpuzamakungu y'amakinga yabere muri icyo gihugu. Reka twakire ku murongo wa telefoni cyo turaganira n'abanyonyi b'ishuri rya Amerika. Ubundi munywanyi ni James, uratwumva?
Yego, ndabumva cyane. Ndabumva.
Yego James, ikibazo cyanke iciyumviyo?
Bo kucyumviro vrema icyo nobo nacu nuko abigeme bari bakwiye kuba agaciro kangana na k'abahungu bagiba kumigwe bamenye koko n'abigeme nabo nyine bashoboye mu gihe bafashe babashyigikiye babagize sutenir babafashije mu byo mu migambi runaka kuko n'abigeme nabo nyine ndabana mu bandi nabo nyine barashoboye mu gihe bakurikiranye bihagije.
Ikibuze ni ikihe none ga James muri make?
Bo ikibazo hari aho nko mu ntara zimwe za ruguru usanga abigeme bakumigwa ugasanga nta gateka babaha ugasanga nabo kuguma muhira bo gukurikirana turiya nyinyungu baba batunze muhira nabo kujya mu mirima gusa kacisanga no ku ishuri ngo iyo hageze kuko nk'aho babatuma ibikoresho amahera yo ku ishuri kacisanga abigeme n'undi bavuga ati na kare nabo tubakurikirana nta kaduza kanyu na nako kubera ko nta sikire yanyu tubona mwenge icyo gituma rero mwigeme akaca ko mwiga uko onye kacisanga n'ubuzima bwiwe akuze atacyo imariye.
Ego akuze cyane. Ego turagushimiye ku cyumviro. Ego
kandi namwe ndabashimiye kabisa.
Ego ariko ku murongo wa telefone twizeye kuvugana nk'umumenyeshamakuru arongoye ishyirahamwe rivuga cyane cyane ku abigeme. Ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru bavuga cyane cyane ku nkino. Twakire Liliane Nshimirimana turi kumwe. Umva ko tutaramuronka ku murongo wa telefone ariko tubizera ku muronka. Ego ego none ga Berlin uratwumva racari ku murongo wa telefone, twumvise ko abanyonyi b'icyo cy'u America bagiye barahamagara nuko tutaronse abigeme, ntidukunze kuronka abigeme kugira ngo tubaganirize bashikirize ibibazo byabo cyangwa ibyumviro byabo. Abigeme ahanini baritinya, ntibashikirize ibyumviro byabo. Wewe aho uherereye uko kuntu washobora kuja muri amahiganwa cyangwa ugatangura kutwara ikinga gushikiriza ijambo, ubona byarafashije mu mibereho yawe y'ubuzima bwa misi yose, kuja habona, kuja mu mahiganwa, byaragufashije? Harimo amajwi nsinzi ko ndakumva neza. Berlin,
halo,
ni uratwumva?
Ego menda kumva.
Nibaza ko
ati byarafashije na byakiriye neza.
Ego none wifuza kugera kuri uhe rwego none kubijanye no guhiganwa mu makinga, ubona kazoza kagiye kuzomera gute, ni wabandanya ugira uwo mwuga, ubona ari ikintu uzobandanya muri kazoza?
Muri kazoza niba nabandanya heri imbere njya mu bibanza byiza nzoshobora gutera imbere.
None nk'ayo mahiganwa muba mwagiyemwo akarusho muronka ni nk'akahe, haba ari ubu iyo midari baba bashikirije, uburyo bwoba burimwo kuri ko bariyumvira kuja muri iyo myuga, amafaranga baronka nk'ababa batsinze abangana nka gute? Alo, Berlin, uburyo buri mu mahiganwa muba muri ngo nka yabaye mu ndwi zibiri ziheze bungana gute? Ndakekaga telefone kari ko karamugora. Berlin, ndamushimiye cyane kubona yafashe akanya ko kuganira natwe mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Dushimire namwe bwe banywanyi bishwe rya America, mubandanya mushikiriza ibazo n'ibyumviro buri munsi mu kiganiro muri isanga. Ego mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro cy'uyu munsi, ndashimiye mwe mwese. Ahama ndashimiye na Nadia Taya yashoboye kwegeranya amajwi no gushaka ku mirongo abanyonyi b'ijwi rya America. Nkuko bisanzwe mubandanye ikiyago ku rubuga rwacu rwa Facebook ni Radio yacu VOA, aho mushobora gushikiriza ibyiyumviro cyangwa n'ibibazo kuri muri sanga y'uno munsi n'ejo. Radio Ijwi rya America, tubandanya ikiyago kuri Facebook. Murakoze cyane mwese, umunsi mwiza, mubandanye mwumviriza ibiganiro byacu.
Yeah.